Iri nizwi rya Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya kwakiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Baduteze amatwi namwe mucugura amaradiyo yanyu, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fideni Yongabo nije nyoboye ibiganiro vye muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 9 z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2019. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma bivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara kishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, u Rwanda Perezida Kagame yarahaye ikiganiro itangazamakuru cagarutse ku bibazo bimaze iminsi bivugwa muri politiki y'u Rwanda mbere no hanze yarwo. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Hari hashize igihe kitari gito Perezida Kagame adahura n'itangazamakuru. Kuri wa gatanu, abanyamakuru b'imbere mu gihugu ndetse n'abakorera ibitangazamakuru byo hanze bahawe umwanya babaza umukuru w'igihugu byinshi mu bibazo bimaze iminsi byumvikana. Perezida Kagame yabajijwe icyo avuga ku ibaruwa yanditswe n'abadepite bo mu Bwongereza bamusaba kurekura General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bavuga ko ubuzima bwabo butameze neza. Umukuru w'igihugu yanenze iyi baruwa avuga ko aba bashingamategeko bagombye kuba barabanje gutekereza ku Banyarwanda bakekwaho uruhare muri jenoside bamaze igihe mu Bwongereza, ariko iki gihugu kikaba cyarakomeje kwanga kuboherereza u Rwanda nk'uko rwakomeje kubisaba.
So I find it is a right thing now, not even they haven't even written to the Attorney General.
Aragira ati nibyo bumvise biboroheye kwandika, nta nubwo bandikiye intumwa nkuru ya leta cyangwa ngo bandikire bagenzi babo bo mu nteko ngo bavuge ikibazo bafite. Bahisemo kwandikira perezida. Ubanza batazi ko ari perezida bandikiye kuko nta gaciro kanini baha ibindi bihugu, ariko ibyo turabimenyereye. Gusa ntabwo nizera neza niba bazi ko imyitwarire nk'iyi irushaho gutuma ibintu bigorana ku birebana n'abo bibwira ko bavugira. Umukuru w'igihugu kandi yanavuze bwa mbere ku birego bimaze iminsi bishinja u Rwanda gukurikirana mu ibanga itumanaho ry'abantu bazwiho kutavuga rumwe na leta, abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ibi birego bivuga ko u Rwanda rwashoboye kubona ikoranabuhanga rigezweho ryifashishwa mu gukurikirana itumanaho ry'abo bita abanzi barwo. Nubwo yemeza ko igihugu gifite uburenganzira bwo kugenzura ibikorwa n'abo gisa abanzi be, Kagame yavuze ko igihugu cye kidafite ubu bushobozi kitirirwa.
Try to do life within our rights, but I actually wish I could have access to this technology.
Aragira ati nta gihugu kitagira iperereza. Kumenya aho umwanzi wacu ari n'ibyo akora, uwame iryo koranabuhanga. Ariko nanone ndibaza ko rihenze nkurikije ibyo numva. Ntabwo nakoresha akaka yabo niruka inyuma y'umuntu undwanyiriza mu Bwongereza. Mpangayikishijwe n'abariya binjira mu Kinigi bakica abantu. Abo nibo bampangayikishije. Ririya koranabuhanga ntiryakorewe nge kuko ndafite ayo mafaranga. Ariko nanone nta muntu ufite wo guhangana nawe binsabye kwifashisha iryo koranabuhanga. Umukuru w'igihugu yanagarutse ku mpinduka ziherutse kuba muri guverinoma, aho u Rwanda rwongeye kugira minisiteri y'umutekano mu gihugu nyuma y'imyaka itatu yari yaravuyeho. Perezida Kagame avuga ko ibi ari ibisanzwe, byose biterwa n'ibiba bigezweho.
Uko biba byaje niko bigenda. Iriya minisiteri ya mbere hari nk'ibintu bimwe unakora kubera ko hari impamvu zabyo cyangwa hari ikibazo ushaka gukemura, wagera ahantu bitewe n'ibyagiye biba ukaba wanavuga utari kuzi, ntabwo bikiri ngombwa. Reka noneho tunagabanye n'icyo bidutwara ikiguzi, hanyuma nyuma yaho hashira igihe ukaza kubona utari kuza ikintu gishya cyabaye cyangwa igishya kiriho cyangwa ibyo nibwiraga nshaka kugabanya nko ku kiguzi ntabwo nabibonye uko bikwiriye. Reka ibyo nibyo bituma umuntu ashobora gusubira ku kintu kimwe.
Muri iki kiganiro Perezida Kagame yanavuze ku mutekano w'akarere, avuga ko ubwicanyi bubera mu gace ka Minembwe bugomba guhagarikwa n'ubufatanye bw'ibihugu by'akarere. Avuga ku mubano w'u Rwanda na Uganda, umukuru w'igihugu yabaye nk'ukemanga ubushake bwa Uganda bwo gukemura ibibazo ibihugu byombi bifitanye. Gusa yabwiye abanyamakuru ko afite icyizere cy'uko ibibazo bizagera aho bikarangira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi agatanga rwasa umukuru w'umugambwe Senea utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko hari umugambi wa bamwe mu bagize inzego z'ubutegetsi huko mwagiriza ko afite abagwanyi bitwaje ibigwanisho mu gihugu mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika asigura ko uwo mugambi ugenewe kumubuza guhiganwa mu matora yo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uza w'2020 ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eroje Burikaneza ari Nairobi muri Kenya
Umukuru w'umugambwe Senera akaba n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'Uburundi yemeza ko afite amakuru y'ukwizerwa ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa 11 hari inama z'ubutabana ko zigamije kuremenhaniza umugambwe wiwe agatorwa asa
hariho ubundi bubisha rero buri kubategurwa ubisha bwo kurondera kuremenhaniza umugambwe Senera yuko ufite abagwanyi n'igwanisho ibyemezo birahari kuko amanama ahantu abantu babona n'ubaro kurukene rw'amanama ku itariki ya mbere y'uko kwezi abantu ntibasiba mu nama ariko abantu bo mu ntwaro gaha muri Bujumbura birare harimo abatwara imigambwe imwimwe iringaye Bujumbura
rwatavuga ko ari imyambaro ibihumbi igizwe n'imipira n'inkofero imaze gukorwa ifite ibimenyetso by'umugambwe wiwe mu ntumbero y'ukuzoyambika abantu bahawe ibirwanisho bakaziyita abayoboke babo asigura ko umugambi nyamukuru ari uwo gucayagirizwa ko afite abagwanyi atabwe mu mvuto imbere y'uko umugambwe Senere nawe ufutwa iyo myambaro amenyesha kwikorerwa muri amwe mu mayimprimeri harimo gisagara cya Bujumbura
niyo hakorewe imipira irenga 3,000 n'inkofero zishika 2,000 iyo mipira bashize kuri foto y'iwanje bandika ko Senere inyankamugayo mugabe iyo mipira iratandukanye n'imipira dusanzwe dukoresha iyo mipira irera twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu icyo bitumbereye nuko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'imibindi migambi bacuditse bakabahana n'impuzu za gisirikare ibigwanisho haba bakashagira umusako igihugu cyose hanyuma bikitwa yuko abo bantu ari abagwanyi ngo bagwasa jewe nkacashirwa mu mvuto umugambwe nabo bakawufuta aho ni ibintu bigeze hari n'abantu rero bariko bararondegwa nako kagwe kizo nkorabara abo bantu babwirizwa kuba bavuye mu nzira bitarenze indwi zibiri cyo kimini iyo rebentanye igiye mipira kuko amatwasumira ejo barangije inama imipira imwe bace batangura kuja kwijana hirya no hino iwagwiza cha kuyiha abantu abantu rero umva nabantu bidongozi mu mugambwe Senere umunyamabanga mukuru nabandi mugabo ahanoremesha abarundi n'abarundi kazi yuko ivyo nacyo bazoshika ko ibuye yose rutse ntigicisuka twamaze kubimenya iyo imprimeri tugashaka kumenya abanye neyo tugashaka no kuidentifya abo bafise icyo kiraka siyo yihaye kiraka hariya bayihaye komande kuko yaba n'iryo hinguriro ibyo bintu biriko birakogwa bizoritosekaza bizoriha izina ribi bizoba agatukisha kuri ryo kuko ugiye gukora ibintu biza kuza guhungabanya umutekano w'igihugu nawe we ntiwokwera
mu ntazi mwezi mu Burundi harabanywanyi ba Senere bamaze gufatwa bagirizwa gutungirwanisha badafite uruhuja batatu naro mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu bakaba ari indongozi mu makomine uheruka gufatwa vuba n'umunyamabanga wa Senere muri komine ya Buhiga iyo ntara nyene hari ku itariki ya 16 ukwezi guheze yagirijwe gutunga grenade n'imyambaro y'igipolisi yasanzwe mu rugi we habanje kubisakwa rwasamenyesha ko izo vyagirije bitagira ifatiro
Buhiga twaramenye yuko grenade bavuga yuko umuntu yitwa ko yafatiwe iwe naho nyine ntabasanze mu nzu ntiyo basanze ku musaya w'inzu iyo bari bagiye kubihamba hijya ku rukuru bibe gwiparsere n'iyindi iyo grenade amatwa dusumira ngo bayikuye ku musuzo ofisiye mu gisirikare hano bitamwishije ishanga muri komine Buhiga bamubwira yuko ariyo bagiye kwigishiriza ko abapolisi urumva n'uyu munsi rero iyo grenade ubu nawe bayimubajije mu gisirikare sinzi ko byomworohera kuyironka kuko yitwa yuko ari iki icagirizi imbere y'ubutungane urumva rero hariho ibi bintu rero biko biraba rero by'amarimenanya hirya no hino hari ubwo bubisha bwo gusambura amapermanence hariho n'ibyo bindi kuvuga rero ngo kugira publicite oya namba abatware ni bibuke yuko Burundi arwa barundi bose Burundi si ubw'umugambwe uyu canye uriya
agatorwa sa nta mazina yabari kwakora ico gisementanya rigamije kumufunga no gufuta umugambwe wibashikiriza mugaba yemanga ko hari kandi bibaye ngombwa bibashira habona ijwi rya Amerika ryacarondera ubushikiranganji bw'intwari yo hagati bujejwe itunganywa ry'imigambwe mu Burundi hamwe n'inzego z'umutekano kugira abagiye icyo bashikirije kuri no vyagirije vy'umukuru w'umugambwe Senere akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Eroje Burikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu butugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongiri ndabahe ikaze. Tukiri kumakura vugwa mkarele, hurunani kwa mingi shama kuru muri Afrika, Federation Africaine de Journalistes luri ya miriza ifungwa. Inyuru zgwani ura uzgwagia mingi shama kuru watandu kanye kumagawani wa Afrika. Ugorunani rufatira kwa mingi shama kuru wanenu mshoferi wabo, bakoreli kinyama kuru iwachu mugurundi bafunzwe kuva mkwezi guheze. Ido nido na mgenzo watu pia kaver nyonguru.
Urunani rw'abamenyesha makuru bo muri Afrika Federation Africaine des Journalistes rubona ko hacibonekeza ibihugu bigihohotera ukwishira no kwizana abamenyesha makuru muri Afrika ubwo runani rwiyamiriza ifungwa inyuruzwa niburabuzwa ajye abamenyesha makuru batandukanye Paruis Thomasi atwara ico gisata cego kirunani muzamakungu kwabamenyesha makuru atanga karorero kubamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo bikinyamakuru iwacu cigenga gikorera mu Burundi baherutse gufatwa bagafungwa Ruis Thomasi avuga ko abo bamenyesha makuru bariko bazira ubusa kuko bari bagiye kurondera makuru maze bagabanye bihuha mu gihugu
We have issued a statement condemning the arrest and accusation of the four journalists
Ati twagize byose bivuga ko dutera ibyatsi twivuye inyuma iryo fungwa ry'abamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo nivyo bagirizwa turavyiyamirije kuko ntibigira ishingiro kwagiriza umumenyesha makuru afise mikro kwakorana n'abagwanyi no guhenda abantu niyo mpamvu dusaba ko leta y'u Burundi yo barekura vuba bwango atakirinze gusabwa kanatsinda turizera neza ko bari ko kazi kabo gasanzwe ko kumenyesha abantu ibiriko biraba byongera bivugwa ko bahari abagwanyi canke abakoretera bwoba
No it's not easy if you look at the developments of
Nivyoroshe na gato gukora uwo mwuga w'abamenyesha makuru mu Burundi kuko kuva Perezida Petero Nkurunziza ashakiye kwitoza ikindi kiringo abamenyesha makuru benshi barangajwe barahunga ni nk'igitero kigamije kuzivya no gusubiza inyuma bwigenge bwo kuronka no kumenyesha makuru
freedom of expression and access to information in Burundi
ubwo runani ruvuga ko iryo fungwa ari nk'ubutumwa bwarungikiwe abandi bamenyesha makuru na nyarija hasigaye amezi indwi gusa kugira ngo habe amatora muri ico gihugu
This is what we are afraid of that the current arrest of the four journalists might be a
Icyo nico dutinya cyane ko ihagarikwa ajyabo bamenyesha makuru ari nk'ubutumwa bwa gasopo buhawe abandi bamenyesha makuru kugira ngo ntibazoryogore mu gihe cy'amatora ahandi hoho ntivyo bavyumvikana ingene hasigaye amezi make ngo aya matora abe abamenyesha makuru batangura gutegwa ubwoba abandi bagahagarikwa no kugira bamwe bazotinye gukora makuru nyayo abandi birabire hijya ntibavuga ivyo babonye bitagenda neza muri ayo matora
in reporting critically concerning the campaign in regards to the elections
Paruis Thomasi yabivuze mu gihe yari yitavye ibirori mu Rwanda byo guhimbaza umunsi nyafrika wahariwe kumenyesha makuru ni nako ishame Oricom rwanya ibiturire n'isasagwa ry'amatungo ya leta mu Burundi ribibona Gabriel Fyiri aritwara mu itangazo yashize ahabona avunira kagohe leta ko yari kwiye gufata iya mbere mu kubaha abamenyesha makuru kuko nabo mu myaka iheze umugambi sende defede uri ku butegetsi ukiri mu ishamba wahawe ijambo mu maradiyo n'ibimenyesha makuru bitandukanye
amareta rera gerageza kuzimagiza ubwo burenganzira bwitangaza makuru hamwe n'uburenganzira bw'ukuronka inkuru ego nivyo arashobora kubishobora akanya gatoyi mugabo si nibaza yuko abari bakwiye kubizimagiza ari aba sende defede kuko twese turazi ko ngaha mu Burundi twahura twumva aba bajerome ndiho nabandi baroberi bariko baratera igihugu bamavugira ku maradiyo asamiranira ngaha ntitwari bwigire twumva bavuga ngo bayafunze cyangwa ngo bafunze abamenyesha makuru rero ntitwumva na gato yingene abasene defte duno musa ribo bivuga tuzi incuro bavugira ku maradiyo murabizi ko nko mu bihugu nka za Syria za Iraq n'ahandi hakunda kuba hari ntambara abamenyesha makuru bagenda gukurikirana ibiba biriko biraba twebwe rero tubona ko ari akankanzi agashavu bamwe muri leta bashobora kuba bafitiye abamenyesha makuru
abo bamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bafashwe bafungirwa mu ntara ya Bubanza kuva itariki 22 z'ukwezi guheze bagerezwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi abo bagize ico bavuga bamenyesha ko bibabaje kubona uwo munsi wahariwe kumenyesha makuru muri Afrika ugeze abo bamenyesha makuru bakiri mu buroko Cheklaveni Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho mu gihe ingabo za MONUSCO zikomeje kurungikwa mu bice bitandukanye by'imisozi ya Minembwe iri mu ntara ya Kivu yepfo yibasiwe n'intambara z'imitwe yitwaje ibirwanisho abanyagihugu bavanywe mu byabo n'intambara barasaba MONUSCO gukoresha ingufu zose bakazimanganya imirwi yitwaje ibirwanisho muri ako karere inkuru y'umenyesha makuru ijuru ry'America muri Kongo Vedaste Ngabo
Kuva mu mpera za kino cumweru gishize no muri kino cumweru MONUSCO ikomeje kohereza abasirikare bayo muri bimwe mu bice bya Bijombo Kamombo Minembwe ndetse na Mikenke uturere tumaze iminsi tuberamo intambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho yatumye abaturage barenga 200,000 bava mu byabo Ntagunzwa Dani aragira icyo avuga kuri izi ngabo za MONUSCO zikomeje koherezwa ku bwinshi muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe
za MONUSCO zaje ubundi zari zihari nyinshi zari zasanzwe ariko twanyazwe zihari dushonje zihari dufitirwa zibire eba abantu bagiye banyagwa baba babona bakabibona ntacyo bakoze rero nabangaba kuba baje ntacyo twobavugaho ntacyo twobashima ntacyo twobanenga ariko icyo tubasaba nimba baje arabatabazi nimba baje arabantu baje gukiza abantu ni bakoreshe zira mbaraga bakoreshe kuri zira ndege nibaduzanire umutekano mu karere no wa mbere nyango ngo usabwa mu karere kose mibundi suri tugwe zira nkazage mu rwenge nibongere bafatika na fadese bazitugarurire zira yankazanyazwe dukunde tubone kuko baje gucunga umutekano kandi ko batuzaniye amahoro mu gihugu
umutware gwakuranwa warusanzwe atuye mu mwana wo mu nkango mbere yuko twikwa ndetse n'amatungo yabo akanyagwa aho yahungiye kuwimishashu ntakizera izi ngabo za MONUSCO kuko ntaho zakoresheje imbaraga zazo zifite kugira ngo zimire ibitero by'abagwanyi babo mayimayi bimaze iminsi bibibasira
ikibazo cyabaye muri iki gihugu cyabaye isi yose amahanga yose abisi areba ese izo MONUSCO zaje uyu munsi zabaga hehe nibavutse none rero ubwo baje nubwo ikibazo cyabaye amazu yasenywe ibintu byashize nibaze bahagare ku kibazo bamenye intambara uko ihayirwana bamenye n'uhayirwana ariko ikibazo nuko baza bakinjira muri kiriya gipango n'amamodokari yabo intambara n'indege zabo cyagishwe bakora abantu baza bapfa ibintu binyagwe bari hariya
umuyobozi uhagarariye MONUSCO mu ntara ya Kivu yepfo na Manyema wari mu ruzinduko ejo ku wa gatatu mu Bijombo no mu Kamombo Carne Solo avuga yuko bakomeje kohereza ingabo kugira ngo zirindire abaturage umutekano muri bimwe mu bice by'imisozi miremire ya Uvira Itombwe ndetse na Fizi gusa bamwe mu baturage bahunze aho bari basanzwe batubiye kubera izi ntambara barasaba ingabo za MONUSCO gukoresha izi ndege kugira ngo zibageze imfashanyo y'ibiribwa byabuze aho binyura kubera ibarabara rya Fizi Minembwe ryapfuye Eric Rugomba akiza n'umuturage wo mu Minembwe
hano hari inzara mu by'ukuri hari inzara abaturage babuze ico barya kandi hari abantu bafite ubushake bwenda bwo kugiriza n'izo kurya ariko ibarabara rimeze n'iribi cyane tukaba dusabye MONUSCO ko zenda bakoresheje indege zabo ufasha abantu bafite izo kurya kubiseya bakabizana bakayiza abaturage kubera abaturage barashonje mu by'ukuri kandi hari abantu bari zawuvira ukavu bashaka gufite izo kurya bashaka guheza abaturage ariko ibarabara ryarapfuye
ingabo za MONUSCO zikomoka muri irigwe na Indonesia zoherejwe gukorera Kamombo Rugezi Bijombo mu gihe abaturage bari basanzwe batuye muri ibyo bice bahunze utwo turere nyuma yaho imitwe yitwaje ibigwanisho yishe bamwe mu baturage amazu yabo agasenywa ndetse n'amatungo akanyagwa Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu yepfo
nuko rero incuti bakunze bijuga America mwamaze kumva ko twinjye mica gice cha kabiri cy'ikiganiro wanyu mu ntara Mrs. Nkantumango tubatahiriza abanyu aho muri mutanduka tandukanye makambi mushaka ko mutwumva muri kongendo mushaka mutwumva muri muhira canke muri mu buzi butandukanye tuzaza kugerageza kubaherekeza muri byo muri ko murakora byose tubiciye muri tutuziki dutandukanye no midiho itandukanye karimbo kambe nivazika medi mu gihugu cy'u Rwanda wa mbere dufite ku murongo wa telefone ni Fidel Fidel Ikaze
ehe murakoze
uherere he gafide
Mherereye mu Burundi mu ntara ya Muyinga muri komine Giterane
ngaho mu Burundi mu ntara ya Muyinga aravugwa make
nahoro n'amahoro no turitegurira amatora yo ku Mitumba azoba ku munsi w'ejo
amatora yo ku Mitumba
ayo
n'amatora ategekana yerekeye iki
ayo matora Nuno akenegwa mu bantu batanu batanga mu rwego rw'amakomine hanyuma amaze kugera ku komine asamenya icyo azoserukira mu byo atakwitorwamwo ariko ubwa mbere na mbere aba yatorowe ku Mutumba
n'amatora ari mu ntumbero yahe n'amatora akogwa ku rwego rw'amakomine yose ngaho muyinga
ni ku rwego n'igihugu cyose yego
ugashaka gutasha inde
ndashaka gutasha uwo bita Nyandwi Tomasi ari mu cyembere impande y'impunzi ya Tanzania nkongera nkatasha n'uwita Kaburo na musaza wiwe yitwa Cheyishakiye bari mu kambi ya Mahama mu Rwanda ego ndacyasha rero n'abagenzi bose tubana hano muri komine Giterane
ego ariko ngumanye utubazo Fide twari matora kuko ubundi mu kirangaminsi cy'amatora bavuga ko mu kirangaminsi cy'amatora yo mu Burundi atekanije mu 2020 amatora yabari ku rwego rw'imitumba abahanuzi ku rwego rw'imitumba canke amakartie aho bavuga amakartie mu bisagara azoba igenekerezo rya 2025 kwezi k'umunani
ukuntu rero bitunganijwe ni uku abo bazitoza ibyo nyine mu buvu babanza gutorwa bazatorwa ku munsi w'ejo mu Mutumba urumva bade abaye ari ushaka kwitoza mu nshingamateka arabaye ushaka kwitoza mu rwego mpuzamahanga rwa komine sawasawa atorwa bwa mbere aturutse ku Mutumba akomoka ko naho yoba aba mu yindi ntara abanza kujya ku ntara havuka agatumba
aho ngira ni si hose urakoze ugira umunsi mwiza afite
ego murakoze
ego giri umunsi mwiza ngaho giteranye muri Muyinga Emmanuel nawe wikaze uherere he ga Emmanuel
ndi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rukoso
haravugwa make ngaho Rulindo haravugwa make
Rulindo n'amahoro mafite umutekano ni wose nta kibazo kiri ni mu Rwanda hose muri rusange
ugashaka gutasha abandi uno munsi
yewe uyu munsi ndashaka gutasha abagenzi banjye barimo Samuruta Musamwere uri Nyabihu Emis Nobu nkashiraho Reote Neymar uri Jabana Ruhukunda w'Ijabana na data wacu utuye mu ntara y'Iburasirazuba
bose ukabifuriza iki
ndabifuriza gusoza iyi wikendi neza kandi bazanahitanye neza no gusoza umwaka neza
urakoze cyane nawe tukwifurize kugira ka wikendi keza urabona ko gasa nk'akatanguye
urakoze cyane bagenzi
bawe yego kugira umunsi mwiza
urakoze
yego turasi na Hussein ku yindi murongo wa telefoni Hussein ikaze na wewe Hussein uratwumva
halo
uratwumva
ndabwumva
uherereye he
emerereye mu Rwanda
gwamajahe
mu karere ka Bugesera Nyamata
aho Nyamata haravugwa make Agatelefone kawe turumva kaguma gacika reka tukureke ukomeze ibyo warimo minota itarenga 5 tuzaza kuba dusozereye iwanyu mu ntara ino munsi. Chikari, when you turn around, you turn me on. I'm my own, the way you wind and charm my own. Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri ndi murongo wa telefone hari ko kwizera kwizera ikaze nawe kwize uratwumva uherehe gakwize kwizera ndumva tutari ko turamwumva neza karirimbo ni African Girl ka Sat B ni umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Burundi. Kwa kiliye ni Armel, Armel Ikadi. Armel? Armel uratukumba?
Yes.
Uherelehe?
Sorry?
Uherelehe?
Armelereye?
Eh.
Hello?
Armel uratukuhangana tumba ya sama. Izugi Amerika Washington bizi mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kibaza ko aho muri muri ko mugira ibihe byiza natwebwe twatumye mu biganiro byacu biri imbere ko duhana gahindukira saa 10 muze kumviriza ikiganiro muri sanga saa 12 twaza ko twafitiye amakuru agezeho mu karere igice saa 10 minota 30 naho azara makuru avugwa ku isi yakoze magbiri ya bere yegeranije amajwi hamwe na engineer Joe bari muhinga bw'ivyuma Diani na haze mumba kuri mikro kwizina rya bagenzi banje bose twifurize kugira weekend nziza tubasigiye Sabi mu karirimbo kiwe African Girl.
African, African, African doll. I'm in love with your black color. I'm in love with
Abandanye kutwumviriza mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha.